Desgud de América. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 naho mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali na 93 n'ibice bitatu i Karongi kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma ubasuhuza mbahe ikaze mu makuru tugiye kubagezaho moro uyu mwanya. Mu Burundi amagambo ya President Evariste Ndayishimiye aherutse kuvuga abuza abagabo guharika yaba yatangiye gutera ingaruka mu ngo zimwe na zimwe mu gihugu.
Muri iki gihe kandi turimo n'igihe kigoye, igihe kitoroshye ku mukenyezi bita yuko ari umukenyezi bita umuhabara cyangwa yarenze ibigo cyangwa umushinganashe wo kuba yararenze ibigo, sabye ntiduharura ko yarenze ibigo.
Bukuru Fodo ni umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abagore baba Islam mu ntara ya Muyinga. Igihugu cya Botswana cyanze ubusabe bw'Ubwongereza bwo kwaka abasaba ubuhungiro ngo birukanwe ku butaka, kwakira abasaba ubuhungiro ngo birukanwe ku butaka bw'Ubwongereza. Minisiteri y'ingabo ya Israel yatangaje ko ingabo z'igihugu zagabye ibitero muri Liban. Aho Burusiya bwatangaje ko ibitero bya Ukraine byateye inkongi y'umuriro mu bice binyuranye by'uburengerazuba bw'igihugu. Haya makuru n'ayandi ni mu kanya, ntimujye kure. Kongere kubaha ikaze hano kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Muri aya makuru tugiye guhera kuyo hirya no hino ku isi, igihugu cya Botswana cyatangaje ko cyanze ubusabe bw'Ubwongereza bwo kuba cyakwakira abasaba ubuhungiro birukanwe ku butaka bw'Ubwongereza. Ni gahunda isa n'iy'u Rwanda rwakirije yombi. Fidel Niyongabo nibyo atubwira.
Muri Botswana muri 78 rw'amashyirahamwe haranira inyungu z'abanyagihugu rwasabye leta kwiyamiriza umugambi washikirijwe n'Ubwongereza wo kurunga ikabimukira ibihumbi n'ibihumbi muri icyo gihugu. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire Lemogang Kwape yabwiye Ijwi rya Amerika ko abategetsi b'Ubwongereza basabye leta ya Botswana kwakira abo bimukira. Yamara yavuze ko abategetsi b'igihugu ciwe biyamirije uwo mugambi kubera batazi iherezo ryawo. Asaba leta y'Ubwongereza kubahiriza amategeko mpuzamakungu. Inama nkenguzamateka y'Ubwongereza ku munsi wa mbere yaremeje itegeko rizorekurira leta y'icyo gihugu kwirukana abimukira, ivuga ko binjiye ku butaka bwayo mu buryo butarekuriwe n'amategeko. Abo bimukira bazorungikwa mu Rwanda. Iyo ngingo yaranebaguwe n'abaharanira agateka ka muntu hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Abategetsi b'Ubwongereza batangaje ko bashaka guhagarika abasaba ubuhungiro bashika ku butaka bw'icyo gihugu baje mu bwato. Benshi muri bo baba baturutse ku migabane ya Aziya na Afrika.
Fidel Niyongabo, utuvane muri Botswana utujyane muri Kenya. Imvura nyinshi yaguye mu ijoro ryakeye yateye imyuzure ibangamiye abatuye mu bice binyuranye by'umurwa mukuru Nairobi. Na none turacyari kumwe Fidel.
Ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ijejwe gutabara OCHA ryavuze ko abantu batari munsi ya 32 bapfuye mu gihe abandi barenga 40,000 bategerejwe kuva mu ngo zabo kubera imvura y'isegenya n'imyuzure. Itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bufaransa AFP ryatangaje ko uruzi ati Ruzi bwa kabiri mu burebure muri Kenya guzuye rurarenga inkombe zago. Amazi yarenze inkombe y'ubwo ruzi yabujije imodoka kurengana mu mabarabara. Ishami ry'ishyirahamwe rijejwe gutabara kwa Rouge rikorera muri Kenya mu butumwa ku rubuga X ryavuze ko amabarabara n'ibiraro vyageramiwe n'imyuzure vyatumye imodoka zuzurana mu mabarabara makuru. Iryo shyirahamwe ryatangaje ko abajejwe gutabara bariko bimurira imiryango mu bice bitageramiwe n'iyo myuzure. Ishyirahamwe ry'amagari ya moshi muri Kenya ryatangaje ko ryabaye rirahagarika amatereni atwara abantu. Ryavuze ko imvura y'isegenya yageramiye amayira ayo matereni akoresha. Ibice bitari bike byo muri Kenya no mu karere ko muri Afrika mu buseruko byarageramiwe n'imvura y'isegenya y'urutavana ko yaguye mu ndwi ziheze.
Tuve ku mugabane wa Afrika tuje hirya gatoho. Minisitiri w'ingabo wa Israel Yoav Gallant kuri uyu wa gatatu yatangaje ko ingabo z'icyo gihugu zagabye ibitero mu majyepfo ya Liban. Ntiyasobanuye niba ari ingabo zirwanira ku butaka zambutse umupaka. Na none Fidel Niyongabo.
Umushikiranganji Gallant yavuze ko inteko zitarenge zarungitswe ku rubibe na Libani kandi ko inteko z'igihugu muri iki gihe ziriko zikora ibitero mu bice byo mu bumanuko bw'icyo gihugu. Yongeye atangaza ko icaka icabategetsi b'igisirikare cy'umugwi Hezbollah mu bumanuko bwa Liban bazimanganijwe mu mezi atari make mu bitero Israeli yakoze muri icyo gihugu. Yavuze ko ikindi gice cyabo bacinyegeje gushika ubu. Muri itangazo igisirikare cya Israel cyavuze ko cyakoze ibitero mu bibanza 40 umugwi Hamas ukoreramwo mu manuko bwa Libani. Iyo tangazo ryavuze ko igisirikare cya Israel cyakoze ibitero gikoresheje indege z'ingwano na vya muzinga mu bibanza kivuga ko bikoreshwa n'abagira iterabwoba bo mu mugwi Hezbollah mu micungararo yahitwa Aita al-Shab mu manuko bwa Libani.
Tuye mu Burusiya ho kuri uyu wa gatatu batangaje ko ibitero bya Ukraine bigizwe n'indege z'intambara zitagira abapilote ku butaka bw'icyo gihugu byatumye umuriro waduka mu ntara zitari nke z'uburengerazuba bw'u Burusiya.
Vasili Anokin, buramatari w'intara ya Smolensk, mu butumwa ku rubuga Telegram yavuze ko imiriro yadutse mu bice bya Smolensk na Yatsevo yamara ko atabakomeretse. Buramatari w'intara ya Voronezh mu bumanuko bushira uburengero bw'Uburusiya yavuze ko ibisigarira bya drone yasambuwe byasenyuye inzu bituma umuriro waduka. Ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bw'Uburusiya bwatangaje ko ibikoho birasa indege, misile na drone by'ico gihugu byasambuye drone yari mu kirere hejuru y'akarere ka Smolensk n'izindi zibiri mu kirere kiri hejuru y'intara ya Voronezh mu ijoro ryashiriye kuri uyu wa gatatu. Inteko z'Uburusiya zasambuye kandi izindi drone zibiri zari mu kirere hejuru y'intara ya Belgorod n'izindi zitatu mu kirere cy'intara ya Kursk. Izo ntara zombi zihana urubibe na Ukraine. Muri Ukraine naho abategetsi bo mu ntara ya Kharkiv kuri uyu wa gatatu bavuze ko Uburusiya bwarashe misile mu gisagara cya Kharkiv zakomerekeje abantu batari munsi ya batandatu. Buramatari w'intara ya Kharkiv Ole Sinebuhov yavuze ko izo misile zononye inyubako abanyagihugu babamwo hamwe n'izindi nyubakwa zitanu.
Mukomeje kumva radio y'u Rwanda ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Amajyepfo ashyira uburengerazuba bwa Uganda mu bice bya Kisoro, Nyarusiza, Bihanga, Nyakabande n'ibindi bihegereye. Muratwumvira kuri Voice of Muhabura kuri 88 n'ibice 9 FM. Aya makuru kandi ushobora kuyasanga ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.voa.com no ku mbuga mpuzambaga za YouTube, Instagram, Facebook na X kuri VOA Radio yacu. Mukanya navuga mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Bamwe mu Barundi baba muri Afrika yepfo baravuga ko batewe ubwoba n'ubwicanyi bukorerwa bagenzi babo baba muri icyo gihugu. Abarenga 10 bamaze kwicwa uhereye mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka 2024. Abo biganjemo abakora ubucuruzi bwo mu maduka y'inkuru. Turayigarukaho ku buryo burambuye mu makuru yacu ya mu gitondo. Tujye mu Rwanda. Ubusanzwe ubaye impunzi hatakaza ibye akabaho mu buzima bugoye, ariko hari bamwe bishobora kubera imbarutso yo kugera ku byo batari barashoboye mu buzima. Madame Feza Diane, impunzi y'umunyekongo uba mu nkambi ya Kigeme mu Rwanda, n'umwe muri abo. Ijwi rya Amerika yamusuye. Reka umunyamakuru Eric Bagirubusa adutambageza aho atuye n'aho akorera.
Turi ku musozi wa Kigeme uherereye mu karere ka Nyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda. Ni mu nkambi y'impunzi z'abanyekongo ihamaze imyaka igera mu 8.
Ikindi ni kingana.
Ufashe
isabune.
Madamu Feza Diane ari mu iduka rye n'abakiriya bamugana bamubaza ibicuruzwa nkenerwa bya buri munsi. Byiganjemo ibiribwa bifite agaciro ka miliyoni 30 z'amafaranga.
Hari za bibiri.
Feza yatangiye ubucuruzi mu mwaka w'2013 n'igishoro cy'amafaranga 600,000 yakomoye mu bimina yabagamo na bagenzi be n'andi yahawe nk'inguzanyo y'umushinga inkomoko kuri we n'umwihariko.
Icya mbere navuga nk'imirire twabagamo yari imirire navuga itari myiza, abana barwaragurika. Icya kabiri nabashije kujyana abana banjye mu mashuri meza, mu ma ecole prive. Ikindi n'inzu ntuyemo ni inzu itari yo mu nkambi, nisanzuye kwa. Ikindi nanjye nkaba nagira umuntu naho ubufasha.
Feza kugeza ubu afite abana 4 ku myaka 37 y'amavuko. Hari zimwe mu mpunzi zikunze kubona igihugu cya gatatu kizakira Feza wanyuze mu mateka sharira y'ubuhunzi nabyo twabimubajijeho.
Kubera ko nyine bya bintu biri mu mitwe yacu ko ibihugu abira byateye imbere umutekano abari umutekano wizewe bitandukanye n'ibihugu turimo duhora twiruka buri munsi nk'ubu mpunzi bwa kabiri nahoze mu nkambi ya Gicumbi nsubira muri Kongo ndongera ndahunga za muri ya Kigeme banumva ngize umugisha nkajya nk'ahantu tudahora twiruka buri munota ngo ubufite ibintu ubite wiruke numva ntacyambisa kujyayo.
Feza kuri uyu musozi wa Kigeme Nyamagabe ibikorwa bye bimwinjiriza amafaranga yanabyaguriye mu bworozi.
Izi nka zinywa amajerekani 20 ku munsi y'amazi.
Hari hasi ntakana nabonye mbaho.
Hasi hazamo amazi nabi hari kuvoma yo n'ugutonda biratsinda. Ijerekani ishobora kuzurira nk'iminota 30.
Aho yororeye izi nka ahakodesha amafaranga 100,000 ku mwaka. Feza wakuriye mu nka iwabi Kongo hari uwatekereza ko uyu murimo ushingiye ku muco w'iwabo.
Ubworozi bw'inka kugira ngo mbutekereze nabonaga ari ikintu gishobora gutuma n'ubundi bimpa inyungu. Ikindi hano hantu dutuye urabona hari abana bari mu mirire mibi, ndavuga nkoze ubucuruzi bwo korora inka nabona abakiriya kuko hari abantu benshi bakeneye amata kugira ngo abana babo babashe kuva mu mirire mibi. Mubizi nka mwabonye zikamwa litiro 40 ku munsi urumva ni amafaranga agera mu 14,000 ku munsi.
Uyu mubyeyi mu mirimo ye ku isonga afatanya n'umugabo we Bwana Celestin Kayiranga y'imyaka 42 nawe w'impunzi y'umunyekongo. Kugeza ubu ufatiye ku bikorwa byabo biragoye guhita utahura ko ari impunzi. Ntibaragerageza kwa kubwene igihugu bw'u Rwanda ariko nk'uko Kayiranga abivuga,
cyanira kwaka ubwene igihugu nuko mu gihugu cy'u Rwanda hari umutekano n'ibyo ukora ubifitiye icyizere naho byaba bitihuta cyane ariko ubu ufite umutekano witwawe ukora ko bikunda ndetse ukagira n'abantu baguhugura mu byukora.
Feza akoresha impunzi n'abanyarwanda muri ibi bikorwa bimuteza imbere. Bwana Bosco Bizimana w'imyaka 52 y'amavuko ni umunyekongo ushinzwe imirimo yo gukama inka za Feza.
Kandi mu rwuri nta kibazo burankama amaritre 40 kandi sikadusamuriza natwe tukanywa amata.
Rimwe na rimwe njya kumva ngo abantu bakuze bafite imirire mibi wowe ntibishoboka.
Oya kubera nsoma ku mata ngiye nta kibazo. Kandi mbafite nayo njyanira n'abana yampaye.
Ku ruhande rw'iyi mpunzi hari undi munyarwanda Bwana Patrick w'Imana w'imyaka 18 avuga ko kubona icyo gukora cyinjiza amafaranga Inyamagabe ari ihurizo rikomeye ashinzwe kuvomera inka za Feza no kuzimenyera icyariri.
Kere byamwinduriye mu buzima bwanjye n'imibereho bwanjye. Icyo nshatse ndakibona no mu rugo baba bakeneye ikintu bose ntabimusaba ntabikemura uko nguko nta kibazo dufite.
Ijwi rya Amerika riganira na Madamu Feza Diane yatweretse ubutaka avuga ko yamaze kugura n'umunyarwanda agambiriye kwaguriraho ibikorwa bye by'ubworozi. Avuga ko afite n'irindi shami ry'ubucuruzi rikorera mu nkambi ya Mahama mu karere ka Kirehe icumbikiye impunzi z'Abarundi n'Abanyekongo, akanagira indi nzu y'ubucuruzi yaguze mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Eko bagira ubusa ijwi rya Amerika y'Inyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda.
Radio y'Amerika mu gihugu cy'u Burundi nyuma yaho Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko gushaka umugore umwe bikwiriye akavuga ko guharika bidakwiriye mu ijambo yavuze ku munsi w'abagore abatari bake mu ntara zitandukanye z'u Burundi bamaze kwirukanwa mu ngo mu idini rya Islam. Baravuga ko ibi biciye ukubiri n'imyemerere yabo kandi bifite ingaruka ku miryango yabo. Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abagore b'abayisilamu mu ntara ya Muyinga Bukuru Fodo yagaranye na mugenzi wacu Oriane Itangishaka amubaza uko bakiriye ijambo rya Perezida Ndayishimiye.
Bivanye n'ikivugo cy'umukenyezi umunsi mukuru wahariwe umukenyezi mu gihugu n'ijambo nyamicubahiro yashyikirije rijyanye no guharika ibyo ni itegeko ry'igihugu kandi ni itegeko ngenderwa ko umwe wese abwirizwa kurigendera ko akurikije amategeko na cyane cyane amasezerano yoba yarashyizweho n'igihugu byagende gwako mu kubahiriza umushinga nahe kubana n'umukenyezi umwe dende ariko na cyane cyane ngaho naho byafashwe iyo ngingo bari kubwirizwa kwicarana n'amadini atandukanye bakumva imyifato y'amadini nge nk'umukenyezi aserukira abandi mu idini ya Islam nacakiriye ko ari itegeko ry'igihugu mugata ari itegeko ry'Imana kandi nta ugararize indongozi ahishize ntukuraho twebwe nk'aba Islam mu mategeko y'idini yacu ntituvyita guharika si guharika ni isezerano iri mu kigabane cya Quran ariyo Imana yategeka uti nimwabire umwe babiri batatu bane ku babifitiye ubushobozi batazoryanisha abakenyezi n'icyo gihe Imana imaze gushyiraho iryo sezerano tukaca turijamwo tukarimanyagura tuba tugiye kubiri n'amategeko y'Imana hanyuma ku kijyanye na twebwe abayisilamu twacakiriye nk'uko igihugu kikivuga ariko twebwe ntitwogarariza itegeko ry'Imana Imana nayo tuyigararije nayo tuzanira amahano yayo kuko n'abadutanguriye intumwa zadutanguriye ba Yobu ba Yosefu ba Aburahamu bari bafite abakenyezi barenze umwe kandi Imana igasezerana ivuga iti uzokurikiza ibyo intumwa zanjye zakoze azoba ari umukunzi wanjye aho twebwe tubona yuko ari kwica isezerano ry'Imana kwica amategeko y'Imana
none muri icyo gihe amategeko y'igihugu muzo yabamwe gute bizogenda gute ko twumva yuko hari abakenyezi bamaze gukugwa mu ngo zabo icyo kibazo cyo cifashe gute mu bayoboke bidini ryanyu abakenyezi cyane cyane bari hanze y'ingo zabo ubu byifashe gute
muri iki gihe kandi turimo n'igihe kigoye kigiye kitoroshye ku mukenyezi bita yuko ari umukenyezi bita umuhabara cyane yarenze ibigo cyangwa umushinga nashobora kuba yararenze ibigo sobwe ntiduharura ko yarenze ibigo ariko aho bigeze uno munsi byitwa yuko turiko turasambura amategeko y'Imana uko niko ndabyita tumaze gufata abakenyezi bamwe tubata inyuma y'urugo abandi baguma mu rugo byitwa yuko twinjiye direct mu gusambura amasezerano y'Imana ikindi nacyo haca haba iburagirika ry'abana umwana acabura hahagaze ananirwa community mpagaze hehe mpagaze kwande nicyo gihe iyo ngingo naho yafashwe bari kubanza kuyiga mbega abakenyezi babayeho gute mu ngo zabo twobafasha gute koko guki kugira tugarukira agateka k'umukenyezi naho yoba yarabyaye bari kumva impuhwe basi z'abana babyawe ku izo ngo zindi kumwirukana si pas une solution ahubwo bari kuvuga bati umugabo nagumana umugore umwe mugabo uwundi amurekere mu byiwe abandanya amufashana n'abana
none muri kano kanya ishyirahamwe ryanyu ririko rifasha abakenyezi gute cyane cyane aho muherereye mu ntara ya Muyinga ishyirahamwe ryanyu muriko mubafasha gute
twamaze gutegura yuko abakenyezi tuzobaha inyigisho n'ingene bwo kwifata mu ibyo bihe bigoye
ego abajijwe intwaro bobo muramaze kubegera kugira ngo iki kibazo bakibafashe kugikemura mu kibano cyanyu
mu kibano cyacu abajeje intwaro benshi ntituravugana bamwe nk'aba nyumba kumi abashef do kasi turakunda kuganira icyo kibazo ugana aho bakakubwira aho umukuru w'igihugu yashize twebwe ntitwokuraho ahubwo tubwirizwa gukurikiza itegeko muri make ni cya kindi nyine cyo kwinjira mu igena ry'Imana tukinjira mu idini y'umuntu tutabanje kwinjira mu bitabo mbe ibitabo by'Imana by'iyo dini bivuga iki mbese ibitabo byose biragihuriza ko niyo akajambo kanyuma ntuhanura nubwira abakenyezi ba kisilamu baba bariko baranyumva ni uko bugira ukwihangana hanyuma bagakomeza amasengesho kuko ibintu byose ni mu masengesho hanyuma no kwegera indongozi bazisigurire aho zizoja n'aho zizotwara abo bana kuko imbere y'Imana nta kuvuga ngo Imana izoca urubanza yisonze iki Imana izoca urubanza yisonze ibyaha umuntu yakoze ntizoca urubanza yisonze umuntu yarahagitse
murakoze cyane Madame Bukuru Fodo aserukira ishyirahamwe ry'abakenyezi b'abayisilamu ngaha mu ntara ya Muyinga turabashimiye cyane
namwe murakoze cyane
Era radio ijwi rya Amerika ivugiri Washington DC tugarukye hano muri Amerika urukiko ruburanisha Donald Trump rwafashe uwo nuwahoze rero ari umukuru w'igihugu hano muri Amerika rwafashe ikiruhuko uyu munsi nta buranisha ryabayeho urubanza ruteganijwe kuzasubukurwa ejo kuwa kane kugeza ubuse ruhagaze rute Thomas Kamilindi nibyo tubwira
Icyumweru cya mbere cy'urubanza cyari cyo gutoranya abaturage bagize urukiko rwa rubanda jury ruburanisha Trump. Umunsi wa gatanu w'urubanza ejo bundi kuwa mbere wari w'ijambo ry'iriburiro ry'umushinjacyaha n'iry'avoka wa Trump. Muri make umushinjacyaha yavuze ko Trump yakoze icyaha cy'uburiganya mu bitabo by'ibaruramari mu bucuruzi bwe agamije kuyobya amatora y'umukuru w'igihugu yo mu 2016 n'icyaha cyo guhishira igihe cya mbere yemeje kandi ko Trump atabikoze rimwe gusa naho avoka wa Trump yavuze ko gushaka kuyobya amatora nta cyaha kirimo ati ni demokrasi kuri we uwo aburanira n'umwere yasabye urukiko narwo kuzabishimangira igihe ruzafatira umwanzuro warwo barangije urukiko rwatangiye kumva umutangabuhamya wa mbere na mbere n'uwo umushinjacyaha yitwa David Pecker w'imyaka 72 y'amavuko yahoze ari nyiri ikinyamakuru cyitwa National Inquirer yakomeje ubuhamya bwe ku munsi wa gatandatu kuwa kabiri no kuri uyu wa kane niwe uzagaruka nanone asubiza ibibazo by'umushinjacyaha nibirangira azatangira gusubiza iby'abavoka ba Trump kugeza ubu Pecker yabwiye urukiko ko we na Trump baziranye kuva kera kuva mu myaka y'igihumbi 1980 Trump atarinjira muri politiki yavuze ko bigeze no gutekereza ku mushinga wo gushyiraho ikinyamakuru cyari kwitwa Trump Style ariko birangira batabikoze yasobanuye ko Trump amaze gutangira politiki bakoranaga inama kenshi kugira ngo barebe uko azamufasha gutorwa rimwe muri bene izi nama mu kwezi kwa munani 2015 Pecker yabwiye Trump ko azamubera amaso n'amatwi agakurikirana impuha zose n'amakuru yose byashoboraga kwangiriza Trump we akamuvuga ibigwi abo bahanganye akabandikaho ibibi gusa muri urwo rwego yemeza ko Trump yahaye ikinyamakuru cye amafaranga yatumye kigura impuru z'abagore babiri bemezaga ko babaye amahabara ya Trump ariko ntizagitangaza babyita gukacira no kwica bibuza ugurishije amakuru kuyaha ibindi binyamakuru ibyo aribyo byose umwe muri abo bagore yitwa Karen McDougall bamuhaye amadolari 150,000 undi yitwa Stormy Daniels amazina ye nyakuri ni Stephanie Clifford we bamuhaye amadolari 130,000 mbere yuko Pecker akomeza ubuhamya bwe kuwa kabiri umucamanza yabanje kuburanisha amasaha make ikirego cy'umushinjacyaha uvuga ko Trump asuzugura urukiko kandi arenga kenshi yabigambiriye ku itegeko umucamanza yamuhaye ryo kwirinda gusebya no gutuka ku mbuga nkoranyambaga no muri diskuru ze abaturage bagize juri abatangabuhamya abakozi b'urukiko n'abo mu miryango yabo bose avoka wa Trump yavuze ko Trump atigeze arenga kuri iryo tegeko ahubwo ko ibyo akora biri mu rwego rwo kwihimura no kwirengera kubamugabaho ibyo yita ibitero bya politiki ariko umucamanza ntiyabyemeye amubwira ko nta kintu gifatika arimo amwereka ahubwo ko arimo yitesha icyizere umushinjacyaha yasabye umucamanza guca Trump ihazabu y'amadolari 300,000 ku cyaha cyo gusuzugura urukiko n'amadolari 1,000 ku cyaha cyo kurenga ku itegeko rimubuza gusebanya no gutukana umucamanza ntiyavuze igihe azatangariza icyemezo cye Trump ategetswe kuba ari mu rukiko buri gihe kiburanisha ntacyo yemerewe kuvugamo gusa iyo asohotse cyangwa mbere yo kwinjira mu rukiko akunze kubwira abanyamakuru akamuri ku mutima yinubira ko yirirwa yicaye aho gusa ati n'uburyo bwo kumbuza kwiyamamaza umushinjacyaha wo ku rwego rwa leta ya New York iri mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika arega Trump ko mu 2016 ubwo yiyamamarizaga bwa mbere umwanya w'umukuru w'igihugu yahonze Stormy Daniels kugira ngo atazavuga ko yamubereye ihabara ku mushinjacyaha Trump yabihishe rubanda bagombaga gutora umukuru w'igihugu ati bi nta kindi ni ukuyobya amatora nicyo cyahamurega naho uriya mugore wa kabiri Karen McDougall we ntari mu kirego ahubwo azaba umutangabuhamya w'umushinjacyaha Trump ahakana ibyo aregwa
Thomas Kamilindi tuve muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika dusubire muri Afrika y'Epfo aho Jacob Zuma wahoze ari president w'icyo gihugu mu ntangiriro z'iki cyumweru yabonye insinzi ikomeye mu rukiko rukuru rw'icyo gihugu no mu ishyaka rye aherutse gushinga umukonto w'isizwe yatsinze ishyaka ANC riri ku butegetsi ryari ryamubuje gukoresha inyito y'ishyaka umukonto w'isizwe riri mu rurimi rw'ikizuru risobanura icumu ry'igihugu mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Zeno Ndayisenga umuhanga mu bya politiki ku mugabane wa Afrika ari i Pretoria muri Afrika y'Epfo
nibaza yuko kuba no basanzwe banga muri Afrika y'Epfo nta gitangaza kirimo cyane biragaragara yuko Zuma batari kumubuza yuko ashobora kwitoza kuko ukumubuza kwitoza byari guhafuriza na akajagari Benarica asanzwe ava mu bwoko bw'abazuru abazuru nabo akaba aribo benshi nga muri iki gihugu hanyuma nibaza yuko MC itari kumubuza yuko akoresha ikimenyetso cy'umukonto w'isizwe kuko Zuma nawe yaragize uruhare rurerure cyane runini mu mugambwe ANC kandi ndavuga yuko anashaka ibijyanye isembi ry'abagwanyi yarirongoye umwanya muremure ugereranyije n'abandi batwaye uyu mugambwe kandi n'umugambwe wagiye gushaka ku butegetsi iryo shami ariwe akirirongoye ni ukuvuga rero abandi barigize bagumye bakorabora no mu gihe yari ari ku butegetsi bagumye bakorana neza urero kubona yahinduyemo umugambwe ndovuga yuko atari abantu bashasha yagiye kwigisha n'abantu bari basanzwe gukorana nawe na ndovuga igitangaje kirimo ANC rero kuvuga ngo igomba imubuze byari kugorana cyane kuko kumubuza byari kuzana kandi kajagari mu gihugu
umugambwe ANC bavuga kuzokunguruza urubanza kuri iyo ngingo ya sentare nkuru nibaza ko ari amahirwe bafise gutsinda canke mubona iyo ngingo ya sentare nkuru ihagije no kugwego zo kwitwara mubona hari amahigwe ANC fise
kimuna yuko naho ayo mahigwe yoboneka bigashika ANC igatsinda nuko ndemeje kubivuga byo shira iki gihugu amucuka kitameze neza mu gihe Zuma batomboreka ngo yitoze ashaka ndakwibutse yuko imbere mwaka w'1994 igihe ANC ishyize ku butegetsi itwa umugambo twabona Mandela kiriya gihe abazuru ntabwo bari ku byinshi muri ANC n'igihe Mandela ahebye umugambo wita Bombeki naho nyine abazuru ntibari benshi abazuru bagiye gutangura kwinjira muri ANC mu gihe Zuma se ku butegetsi kuko imbere yaho yaba Mandela yaba Mbeki bose bari mu bwoko bw'abakosa rero ntibababona neza ntibabiyumvamo neza kubera babona yuko aratarabo mu bwoko bwabo Zuma rero amaze gushaka ku butegetsi niho abazuru baje kubyinjira cyane muri MC ubu rero avuye mu butegetsi byaragaragaye yuko abazuru bipfuje gusubira mu mugambwe bari barimo ubwa mbere
nacaka ndababaze kubona azoshobora kwitoza aho ibintu bihagaze gushika ubu kuri iyo nsinzi mubona bizogira ingaruka igihe ku mugambwe ANC n'indi migambwe iriko yitegura kwiyamamaza mu matora mu kwezi kuza
kubona Zuma azoshobora kwitoza nibaza yuko ku bwanje bizozana icyuka cyiza mbere n'inyuma y'amatora kuko mu gihe bari gushobora kumubuza aho bayemwo icyuka kitameze neza haba imbere cyangwa inyuma y'amatora ntibagire yuko mu myigaragambyo cyangwa mu migumuko yaheruka kuba igihe Zuma bari bamwitwariye bamwagiriza ibintu bijyanye na korupsiyo bafata ingingo yo kumufunga murazi neza yuko habaye akajagari muri iki gihugu akajagari katumye iki gihugu gitakaza amahera menshi rero mu gihe bari gufata ingingo yo kumubuza cyagaragara yuko hoje akajagari haba imbere cyangwa inyuma y'amatora ariko biragaragara icyuka kizoba neza ariko icyizere cyinshi yuko icyuka kizogenda neza
witegereje muri Afurika y'Epfo abanyagihugu na cyane cyane abakiri bato ubona ari abo bakandida bahagaze he muri iyo migambwe zohiganwa muri rusange
urwaruka ku bwinshi na cyane cyane urwaruka rwize novuga yuko ubu ruri mu mugambwe EFF Eco Economic Freedom Fighters urongowe na Julius Malema ibyo nibaza yuko atawobitira ufatiye yuko no mu makaminuza ubwo rwaruka amashyirahamwe y'abanyeshuri usanga ari gorudomira cyane ku buryo n'amasosiyasiyo ari mu makaminuza usanga ari rwo rwatsinze iyo habaye amatora gusa agahaze nuko ubwo rwaruka cyane rwaruka ruri muri EFF usanga nago arubaruka atakazi rufise
ndabashimiye cyane murakoze
nanjye ndabashimiye n'abari ko baratwumviriza.
tubashimire mwese inshuti mwari muteza amatwi Radio Ijwi rya Amerika kuri mikoro mwari kumwe na Jeffrey Mutago.